Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Chuti wagenzi b'ikiganiro yaga muduteza amatwi ndabaramukije nongera ndabaye ikaje muri iki kiganiro mushikirizwa na Munezero Ivete. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gishimikiye kuyavuga mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda na site ya Murongwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR rifadikanije n'umugwi ujejwe impunzi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo CNR bateguye inama mpuzabikorwa ya mbere kuri uyu wa kane itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda. Inkuru ya Odette Nibizi.
Muri iyo nama ishyirahamwe ryose ryashikirije ibyo ryaranguye mu mwaka uheze, bakaba bavuga ko ibyo bazarangura muri uyu mwaka ko bizovugwa mu nama izokurikira, kubera ko bamwe muri ayo mashyirahamwe atabuge bwo gukoresha muri uyu mwaka bagifise. Kubamenyesha ko amashyirahamwe yakorana na HCR muri uyu mwaka uheze ari CNR, ActionAid, AIDES, ADES, World Child y'Abaholand, ADRA na ARD. Ayandi mashyirahamwe nayigenga nka Save the Children na Internews bakoresha uburyo bwabo.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa ku isi muri iyi minsi ibiri iriko riratanga imfungurwa ku miryango 100 y'impunzi z'Abarundi basubijwe ku ntonde hamwe n'abana 164 bakivuka, ibiro 3 vy'ibiharage, ibiro 12 vy'ifu y'ibigori, iritiro imwe y'amavuta, ibiyiko 3 vy'umunyu nivyo vyahabwa umutwe umwe w'umuntu. Mutega amatwi bamwe mu babihawe kuri mikoro ya mugenzi wacu Aimable Kavunja Paul.
Jewe nitwa Niyosaba Julienne.
Urashobora kutubwira mupokeye iki n'iki muri aka kanya?
Dupokeye ifu n'amavuta n'ibiharage n'umunyu.
Wiyumvise gute?
Nimvise neza nyene kubera babimpaye, narifunze umwaka wose ntapokeye.
Urashobora kutubwira mwarimu bayeho gute uwo mwaka wose udapokeye?
Nacingero kugira abarye nkiruka nk'umusozi ndugamanuka.
Aho bari icyizero yuko bashobora namwe kuzobaha amakarata nk'abandi?
Turabyizeye kuko babitubwiye mu kwa kabiri ko bazidura.
Amezi 6 araheze abakenyezi n'abigeme bo mu ikambi ya Rusenda na Murongwe badahabwa ibikoresho by'isuku bakoresha mu gihe cy'imihango, bakidoga icyo kibazo kuko batabona uko bari bubigenze. Bakaba babiganiriye na mugenzi wacu Jonathan Isaye.
Twimana Perusi, ikibazo dufite nyine tumaze amezi hafi 6 nta tudapokera amakotekisi, tudapokera amasiripe, tw'ababyeyi dufise inda, abafise abana batoya ntawuyituronka. Ibyo byo kujya kwa muganga nk'ibyo mugenzi wanjye yari ari kuvuga, ugasanga ubuzima dawa, barakuvuga ngo genda ujye kwigura kuri farumasi kandi nta mahera dufise.
Ikigo cyakira abana b'impunzi z'Abarundi bafise imyaka 3 gejeje kugurugwa mu gatunguru mu ikambi y'impunzi z'Abarundi. Abana 138 nibo bamaze kwandikishwa n'ababyeyi babo mu bikorwa byo kwimenyereza. Inkuru ya Emmanuel Ntirameva.
Iryo shyirahamwe ryatanguje iyo nyubako mu kwezi kwa gitugutu k'umwaka 2018, nayo kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 6 kwezi kwa kabiri mu mwaka 2019 ryaramutse ritanguza inyandikwa ry'abo bana, aho ku munsi umwe gusa bashikanye igitigiri cy'abana 138 bagizwe n'abakobwa 79 n'abahungu 59. Ababyeyi babo bana bari baje kwiyandikisha barashima cyane uyu mugambi mwiza, bagasaba ko ikindi kigo nk'ico oheza kikubakwa mu gatunguru ya 3 mu ntumbero yo gupfunyiriza abana bo muri ico gihande bazokwandikwa muri ico kigo. Kuri ico kigo harubatswe n'igikoni kizotekwamo ubuyi buzoba bugenewe abo bana mu gihe bazoba buhari, nk'uko tubibwirwa n'isoko ryacu. Tumenyesha ko ico gisata c'inyigisho ku bana bimenyereza co mu gatunguru ari ica 3 inyuma y'ico mu Rusenda cije shirahamwe nyene hamwe n'ico mu Rurinda gifashwa mu minwe na Ocha de Holland, ariko cugawe mu by'umwanya kubera ikibazo cy'ubujyo.
Chuti bagenzi b'ikiganiro yaga mwari muduteze amatwi, aha niyo turangirije ikiganiro cyacu. Mukaba mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, Jacques Kaura yaragihagarariye, nanje Munezero Ivete nakibashikirije, naho ubutaha.